uyu munsi n'umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi mbega agateka k'abakenyezi aho tugeze ubu cyane cyane mu gihugu iwacu kageze hehe ngo bivuga ko iki tubona ari ubwo buki kugira ngo ijye imbere gusumba
iyi ntambwe mubona ku gateka gashitse ko ni iyihe cyane cyane turavye ivyerekeye ubungane hagati y'abafasoni n'abagabo
intambwe yarabaye intambwe yarabaye yitwa birakana duhereye nko kuri independansi y'uburundi tukaraba ingene ibintu byari bimeze tukabona ingene bimeze uyu munsi turabona neza n'ukuri ko hamaze kuba intambwe n'aho tutarashika aho dushaka hose hari n'ivyakoretse vyarabonetse ko abakenyezi bemewe bubahirijwe bahawe ikibanza ariko kiracari gito akarore noguha umukenyezi wa mbere yari yagiye mu matora hariya kuri 1962 kwa gasore apfuye baca bamubarira ngo abakenyezi ntibagera kuba abashinga amateka mumurindire n'umubangire baca bamugira umusekereteri urumva aho twari turi uno munsi dufite abashinga amateka benshi dufite abashikira mu mabanganji barimo n'abandi bateshwa amabanga menshi barahari nubwo tutarashika hamwe dushaka nubwo agateka k'abakenyezi katarubahirizwa bikwiye byuzuye biboneka neza by'ukuri turavuga tuti hari ntabwo twaguye turamaze kugira intambwe uyu munsi abana barize abakobwa barize benshi uyu munsi abakobwa barashingwa amabanga kandi bakayakora bakayarangura neza haracasigaye ikintu cy'uko bimenyerwa byemerwa uno munsi haracari ikintu cy'uko mu mutwe wa benshi abagabo ari bo mu gutwara ari bo mu gufata ingingo ari bo bafise ijambo ari bo bategeka kuri byose haracari nk'icyo kintu mu mutwe w'abarundi n'abandi bose mu bihugu byo muri afurika reka no ku isi ubu uyu yabyo ni uruziko zavuga abantu bagira bati ngo na nyabuna twiyamirize ngo twiyamirize ariko bariyamiriza hose ku isi yose
ibyo byohinduka gute
ibyo byohinduka umunsi ababyeyi intwari ababyeyi twe gufata ingingo bajye kwemera gushyira imvugo mu ngiro benshi baremeza ko abakenyezi ari inkingi y'iterambere mugabo hageze mu ngiro ntabwo babona benshi baremera yuko abagabo n'abagore bangana mugabo hageze ingingo zifatwa zona abageze rero ko bava mu mvugo bakaza mu ngiro bakabishyira mu ngiro hanyuma abajejwe igitugu bagasubirana n'iri nyene bakabwira bati ico cose kiba kigiye agateka k'abakenyezi reka tubikure kuko barabishoboye tuvuge ngo tuko turavuga nka kirya kintu cerekeye ugutora na famigeni by'ukuri ubiravye neza ugombye kuba umuntu agira ati sinkarenganye sindatandukanye ngo ngire ngo umwana w'umuhungu niwe mwana umukobwa si umwana umucobuza n'igiki ko bamufata kw'ingingo ko mubona ibintu byose bibaho baravuga ngo umuco umugenzo ni ukuvuga na kiritire mbega hariho kiritire izokwama hahandi nyine uri ibintu byinshi mu buzima bwacu ntibyahinde ko njyewe nzi yuko mbikora kugira ngo mfate n'urugendo umugabo yashobora kubanza kuba umuntu ushaka kugira ngo bandekure kumpa igitabo kindi ko mbona njyewe ndi ngiheza ishuri kugira ngo ntabwo gukora kugira ngo nuzurure ikoni muri banki yashobora kubanza kuza kubemera yuko abyemeye ariko ubu ntibikiriho nta kidahinduka mugabo abatwara barinda kwiyemeza yuko bakagira ishake ubushake bw'uko by'ukuri biganiro byo mu mvugo ko kwemeza amategeko mpuzamahanga kwemeza amategeko mu gihugu bakabitora bakabivuga ko nk'ubu tuvuge bijya byo kushurashuza abana ari icyaha gihanwa ubwo bugasanga birari iminsi yose ntibihanwe bijya byose bisaba ubushake bw'abatwara ikintu bita mu gifaransa volonte politike.
Murafite ikibazo gihambaye cyane rwose cy'abantu bafata abakobwa ku nguvu n'abafasoni barafatwa ku nguvu mu makampi impunzi amakuru nk'ayo aratangazwa eka mu bihugu bitandukanye byo mu karere kacu icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose akamumotera abantu bose bakora ayo mabi n'akahe
akamutwotera ababikora bose biratangaje kuko sinzi ko hari umuhungu n'umwe n'irimba ari ufite umutima muntu yakwifuza kubona nyina wiwe cyangwa mushikiwe cyangwa umukobwa wiwe ariko arakuraguza gukorera ayo mabi niba atobyemera kubera ikabigirira abandi niyo aba afite umutima w'umuntu by'ukuri bikaba nabo ibyo byose ikintu kizobyutuma byubahirizwa ni kiri cyaha kivuga ko ari icyaha gifata nk'icyaha bihanwa
Professor Marie Louise Barichako murakoze cyane gose ku kanya mu radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe